mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro tubafitiye muri kano kanya. Hano muri ya gatanu muri kumwe na jewe Diana Nyirinahaze.
Twego muri parti ya Lamuka ya Fayulu twahuye n'ibibazo yo kutagira amafaranga.
Uyu ni Piero Karuba, numwe mu bakandida bariko bariyamamaza mu kibanza c'abashinga matora muri Congo. Aharagaruka kuri tumwe mu tubazo bagiye barahura natwo. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ya leta, ibikorwa vya leta z'umwe za Amerika byabaye birahagarara kuva mu cagu cagu bwo kuri no wa gatandatu nihandi hato. Nongere ndabahe ikazi ibikorwa vya leta z'umwe za Amerika kuva mu cagu cagu guno wa gatandatu vyahagaze ni nyuma ya habagize inama nshinga mateka binaniranye ko bumvikana ku mafaranga leta yokoresha na cane cane mugambi wo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique. Perezida Donald Trump asaba ko inama nshinga mateka na nkenguza mateka zemeza imiliyaridi zitanu z'amadolari mu mafaranga zokoreshwa muri uyo mugambi w'uruhome ku rubuye rwa Amerika na Mexique, mu gihe abashinga mateka ba Democrat na bamwe mu ba Republican baterekwa uyo mugambi. Trump asigura ko uzoko ari ugukomeza umutekano wa Amerika, amakengara cari kuri menshi kuko guhagarika ivyo bikorwa bishobora kuba umwanya muremure, bikaba bitegekanije ko ku muhingamo uno wa gatandatu bashinga amateka babandanya guharira batumvikanye hakemererwa gukora ibisata bimwe bimwe by'inkoramutima vya Amerika. Ariko Trump nkuko nari ndabivuze kugera ino saha asa nk'uhava atagondozwa. Tuvenga hamwe Amerika duce tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu gihe aho ibikorwa vyo kwiyamamaza ku bakandida perezida n'abakandida bari kubarandira kuja mu mwanya w'abashinga amateka vyaraye bisozerewe ejo kwa gatanu. Ibindi na mugenzi wacu muri Kongo Vidaste Ngabo atubwira bimwe mu vy'ingenzi vyaranze uko kwiyamamaza mu ntara ya Kivu ya Majepfo.
Muri ntara kivu ya Majepfo mu bakandida depite 1,256 ku rwego rw'igihugu n'abakandida depite ku rwego rw'intara 956 bari bamaze ukwezi kose biyamamaza. Bamwe murimo batangaza yuko igikorwa cyo kwiyamamaza cyagenze neza, usibye abakandida depite bo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga yuko kubera batahawe amafaranga yo kwiyamamaza n'amashaka bakomokamo byatumye hari aho batagera biyamamaza. Piero Karuba no mu ishaka rya Ensemble.
Twego muri parti ya Lamuka ya Fayulu twahuye n'ibibazo yo kutagira amafaranga, ariko natwe tugakundwa na population yose en general. Iyo twagiye tuvuga ko dushigikiye Fayulu, Martin Fayulu uwo muri president ushaka changement muri Republika ya Demokarasi, twari cyaye kwanza dutangiza n'amafaranga yacu hagaraho amafaranga araducikana. Turakomeza tubwira abantu ko nta amafaranga dufite, ariko abantu bakatwemera abandi ntibatwemere, abantu ntibatwitabire cyane. Mu gihe abakandida depite batavuga rumwe n'ubutegetsi batakaga ubukene bw'amafaranga yo gukoresha za mitingi ndetse no gukora ingendo, abakandida depite bo mu ihuriro rya FCC bo bagendaga batanga impano zigizwe n'amafaranga za moto, amakinga, kwishyura ibitaro, kugaburira abaturage, gutanga imifuka y'amasima ku nyubako z'amatorero n'amashuri kugira ngo abaturage bazabatore mu matora ateganyijwe tariki ya 30 y'ukwezi kwa 12. Muri intara kandi bamwe mu bakandida depite babarizwa mu ihuriro rya Procome pour le Congo FCC bagiye bakangurira abaturage kuzatora umukandida ku rwego rwa Perezida Emmanuel Ramazani Shadari, kuko avuka muri iyi ntara kandi ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite gahunda yo gucamo igihugu. Uyu ni Nehemia Mwilanyi uhagarariye FCC ubwo yari ibuvira yamamaza Emmanuel Shadari.
Munajua kama tulishaka poteza Gatumba, sibo? Ni hao hao tena wanapenda wauzishe vingine vipande vya Uvira.
Mrazi ko twatakaje Gatumba, abo ni bashaka kugurisha ibindi bice bya Uvira. Abo baberekana nimero ya 4, 5, 6 niba tari 13, abo ni bashaka kugurisha Uvira.
Ni watu wanataka kuuzisha Uvira. Munaitika hiyo?
Muri iminsi 30 igikorwa cyo kwiyamamaza cyari kimaze. Muri meeting za ministre Bitakwira Juste, umukandida depite ku rwego rw'igihugu yagiye atunga urutoki bamwe mu bakandida depite bo muri FCC ko banyura ku ruhande bakamamaza umukandida Martin Fayulu. Bitakwira agira ati:
yana kiyo distribuye l'argent a certaines femmes narabatanze amafaranga ku bagore muri bo bababwira ko nibatora Shadari bazaba batoye intambara kandi ko hari abatanze amafaranga kuri Kiriba kugira ngo batere imicanga n'amabuye abantu mumenye yuko mu bakandida perezida barimo Emmanuel Ramazani Shadari Martin Fayulu Felix Tshisekedi ndetse na Sami Badibanga biyamamarije muri iyi ntara bagiye basezeranya abaturage batuye iyi ntara ko bagiye kurangiza imitwe yose yitwaje intwaro ndetse bakazakora n'amabarabara nibaramuka batsinze Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika ibuvira mu ntara y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo harakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare isaba imiryango y'abahoze ari abarwanyi umuhari FDLR witwaje ibigwanisho gufatanya n'abandi banyarwanda mu bikorwa byo kwiteza imbere iyo komisiyo yabisavye mu gihe kuri wa gatanu abari bamwe mu bahoze muri uyo muhari bagera ku gihumbi basubijwe mu ngo zabo ibindi kuri no nguna mugenzi wacu mu Rwanda Eric bagira ubusa
Umukozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare aributsa imiryango y'abahoze mu mutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ko bagomba kwitegura gusubira mu buzima busanzwe mu miryango yabo mu gitondo kuri uyu wa gatanu Nimwe ihema riri mu nkambi y'agateganyo ya Muyira Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda aba bose barabarirwa mu miryango isaga 400 bamaze ibyumweru bitatu bahugurwa muri iyi nkambi bahugurwa gakundanga gaciro n'uburyo bazabaho nyuma yo kuva muri Kongo bageze mu Rwanda Bwana David Munyurangabo komiseri muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yasabye imiryango kuzirinda amacakubiri yariyo yose mu bo basanze
Kubona ko muri kumwe n'abana banyu batuye nyabuna bya bindi kera bari barabashyizemo byo gutandukanya abanyarwanda ngo abana aba bana ndabasabye ntibazigere babyumva niba baranabyumvise muzaboze bibavemo twebwe turi bande turi abanyarwanda umunyarwanda ni kimwe n'undi
Munyurangabo kandi yasabye imiryango y'abari abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR kuzafatanya n'abandi banyarwanda mu bikorwa by'iterambere
niba bavuga bati tugomba guhura kugira ngo tugire inama nyabuna mujye mwitabira inama zahumuye impamvu mvuga yuko mugomba kwitabira izo nama nuko izo nama arizo zitwubatse kugeza ubu ngubu abanyarwanda bakavuga bati dukeneye kugira ngo tugere ku ntego iyi n'iyi bakabyumvikanaho
ababa mu miryango y'abari abarwanyi ba FDLR ariko baracyagaragaza umurundo w'ibibazo bishingiye ahanini ku gutangira ubuzima bundi bushya hari kandi abatagira iyo berekeza Samuel Habumugisha ni ingimbi y'imyaka 17
njye ababye banje barapfuye singira mukuru wanje singira murumuna wanje ubwo nakurebwa narezwe n'abandi nange ngaba ndi kubaza ati si kabandi ejo bazataha nganje nzataha ndi kujya he ndazi naho nzaja ndajya nje nga ndi kubaza ati wenda ngamu hari igihe wenda mwagira ngo ubushobozi mukaba mwagira ukunda uko mwamfashe yuko nje ndaho mviteho nzataha ikibazo cyo mvite bapfuye ndi mutoya nje na hano muhango mishije nahabo none kari ndaho mviteho najya
muri aba hari abatandukanijwe n'ababo kubera ko abagabo n'abagore n'abana badahugurirwa hamwe uyu mugore aravuga ko basabwe gusubira mu miryango yabo mu buzima busanzwe mu gihe ari kumwe n'abana batandukanye na se
kaje hano turi kumwe n'abana abo bana ni batoya ise ari mukobwa mbese ni mwebwe muzabakurikirana kuzabageza aho bazajya ko nta muryango n'umwe turabona kugeza kuri uno munsi babaduhaye kuko se yarasigaye umutobo babaduhaye bavuga ngo ababyeyi babo bazaza babacyure bageze mu ngo zabo none n'ubu turacyabafite ari abana gusa nta muryango twashakishije turabona n'uyu munsi wa none sinzire ruko biragenda niba ari mu muryango ba nyina barapfuwe nta bariho
ibi kimwe n'ibindi bibazo komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iravuga ko izayibonera umuti umunsi ku wundi byitezwe ko bazinduka bataha mu miryango yabo kandi buri muryango uzagenerwa amafaranga y'ibanze yo kuwufasha kubaho bwana Francis Musoni umunyamabanga mukuru muri komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yabwijwe rya Amerika ko bizakorwa
buri bantu buri muryango baraza kugeza ku karere batahamo twamaze kuvugana n'inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'akarere noneho nabo bazahagera babafashe kubereka imirenge bagiyemo ariko cyangwa umwe nuko baba biyandikishije mu nzego z'ubuyobozi amafaranga twabageneye ubu ngubu buri muryango twabageneye 60,000 by'amafaranga y'u Rwanda abariyo bifashije mu tuntu twibanze mu gihe bakigerayo bakigera mu miryango yabo kugira ngo babanze noneho banasobanukirwe uko ubuzima bumeze n'imbogamizi bashobora guhura nazo banaganira n'abandi ubwo noneho nyuma yaho nibwo tuzongera guhura nabo mu kwezi kwa mbere tukareba uko ubuzima bumeze tunaganire nabo nanone ibindi twafatanya kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kwihuta yaba ari ibihe noneho aba aribyo duheraho
uretse imiryango isaga 400 mu bahoze muri FDLR yabaga Inyanza iraramuka isubizwa mu buzima busanzwe hari n'indi miryango isaga 600 nayo yabaga Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda igomba kuramuka isubizwa mu miryango yabo abahoze muri FDLR tavuga mu mwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda batangiye gutahuka n'imiryango yabo ku ngufu kuva mu kwezi gushize kwa 11 abagabo bo bazahugurwa mu gihe cy'amezi 3 mbere yo gusubizwa mu miryango yabo kugeza ubu mu Rwanda harabarurwa basaga 1600 batahutse bavuye Kongo akabagira ubusa ijwi rya America Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
eke bagira ubusa arakenuye mu Burundi naho championnat ya basket itiri umukuru w'igihugu kuno wa gatandatu yasozerwe mu ntara ya Gitega yari hagarikiwe no umukuru w'igihugu cyo Burundi Pierre Nkurunziza mu bagabo ekipe yatwaye igikombe ni Dynamo yatsinze bitayoroheye urunani kubakobwa igikombe cyatsindiye Bercostar yari yatanye mu mitwe na Le Gazelle munyamakuru juri y'America igitega Fidel Antoine Sabimana yakurikiranye urukino rwa nyuma
Igikombe cy'itiri umukuru w'igihugu mu mukino wa basketball kuri no muhingamo uno wa gatandatu cyasozerewe ku ntsinzi y'ikipe ya Dynamo mu bagabo no ku ntsinzi y'umugwi wa Bercostar mu bagore amakipe ya kinyurukino rwa nyuma yose nayo mu gisagara cha Bujumbura inyuma y'amakipe yo mu gihugu hagati aviriyemwo mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu bakobwa Bercostar yatsinze Le Gazelle bitayigoye ku munota 57 kuri 55 urukino rwa rwitezwe n'abantu benshi n'urwahuje ikipe z'abagabo urunani aho yatana mu mitwe n'ikipe ya Dynamo munango ikipe y'urunani yaboneka ku ishingo vuzi zasanzwe aho karata ya mbere yaheze urunani ruri imbere ku manota 12 ku 15 karata ya kabiri yaheze urunani rukiri imbere ku manota 24 kuri 26 igice cya kabiri gitanguye ikipe ya Dynamo yaje ishingo vuzi zasanzwe aho karata ya gatatu yaheze iri imbere ku manota 35 kuri 28 ivyatangaje abarorerezi urukino rwaje kurangira ku ntsinzi y'ikipe ya Dynamo y'amanota 47 kuri 37 y'urunani inyuma y'urukino ijwi rya Amerika ryegereye Olivier Ndayiragije umenyereza mukuru w'ikipe ya Dynamo aratubwira umukenyuro yakoresheje kugira ngo atsinde urunani
muhejeje gutsinda urukino rwa nyuma rw'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu n'urukino mwatanguye umengo mukini w'urunani urabasumbya gatoya ariko bwice cya mbere giheze mwaje mufite ingufu zidasanzwe niwe mukenyuro mwakoresheje kugira ngo muhagarare hejuru y'urunani
yego kuko bivuze tugitangura byatugoye gatoya kugira twinjire mu kibu muri je turi ku rukino ugabo buhoro buhoro umba umwanya uko bagenda niko bakinyi baguma bajya muri Benzema match ugabo kare wabona ko batari ko barafashanya batafite aggressivité muri défense njo gituma tugarutse twa muri karta ya mbere karta ya kabiri naho nyene twagerageje kubakosora mugabo ikindi cyagiye kutugora naka kavura kaguye katumye tutexmina neza muri je ya défense ya cyakangano na attaque ni mpira turonse tushobora kwifata neza muri attaque ugabo wabonye akavura gaheze ibintu byace bigenda neza turaronka ama contact yake imwanya wose tukayinjiza
Olivier Ndayiragije avuga ko ikipe yiwe igiye kwitegura kugira n'ibikombe vyayicitse muri uyu mwaka bizotaye mu ikipe amenyereza umwaka ugiye gutangura ubwo rukino rwari rwatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza akaba ari nawe yatanze udushimwe dutandukanye ikipe yabaye ya mbere yatahukanye ikombe cy'inzahabu ibasha y'amafaranga miliyoni 2 haba ku bagore cyangwa ku bagabo ikipe zabaye za kabiri zahawe ibikombe vy'ifeza n'ubundi bushimwe kandi ma ekipe yageze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma nayo nyene yahawe ubushimwe butandukanye abakinyi binjije amanota menshi n'abigenjeje neza nabo nyene bambitswe imidari y'imyaka kane n'umukuru w'igihugu muri no championnat yasozerewe uno munsi umukinyi yinjije amanota menshi yabaye Ngezahayo Malik wo mu runani yinjije amanota 128 mu bagabo naho mu bagore yabaye niyo nkuru Elsa wo muri Gazelle yinjije amanota 98 mu bagabo umukinyi yigejeje neza muri no higanwa yasozerewe uno munsi mu ntara ya Gitega yabaye bya Mungu Shabani wo mu ikipe y'urunani inyuma yo gutanga ubushimwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yatumiye abakinyi bose bahiganywe mu mahiganwa mu mikino itandukanye yabaye uno mwaka kuza mu ntara ya Ngozi ataravye imikino iyo ariyo bakina president Nkurunziza yabahamagariye kuzokwitaba ubutumire akabagirira ubunani bwo kurangiza umwaka igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya America
Fidel Antoine Nsemana na wenyine arakoze duce tubandaniriza kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Tukaba tugiye kuganira kubihe bigoye Uburundi bwaciyemwo mu 1993. Mu kwezi kw'11 uyu mwaka turimo 2018 abahoze ari intwazangabo bakukurutse mu gisirikare cy'u Burundi, bane baratawe muri yompi, abandi batari bake bariko barondezwa imitaye mpuzamakungu, harimo n'abahoze ari abategetsi mu gihugu, harimo mbere na Major Pierre Buyoya yahoze aramutswe u Burundi, aho ni mu ntumbero yo gusubira kuvyura amatohoza ku vyerekeye igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye byabaye kwa 2021 ukwezi kw'icumi umwaka w'1993. Inyuma y'imyaka 25 ubutungane bw'u Burundi bwahisemo gusubira kuvyura iyo dosiye gukubera yuko ugwaciwe rutashimishije abo gwega. Abandi nabo bakaba bahavuye bemeza yuko hafashwe bashizwe mu ngiro uwo mugambi mugaba bateguye Uganda kugwagira Perezida Ndadaye Melchior n'abafasha biwe bo batashikiriwe n'amatohoza. Muri iyo dosiye hari abandi bagiye bavuga yuko ubutungane bwari bukwiye kugenda bukebuke ngo bukarindira igikorwa cya wa mugwi w'igihugu ugeje gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi ari bo severe mu mfunyapfunyo y'Igifaransa nk'uko vyabuze mu masezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi y'Arusha kuvyerekeye ibihe bigoye Uburundi bwagiye bucamwo muri kahise. Muri kino kiganiro turarabira hamwe n'abatumire bacu ingene ukuri kuvyabaye mu 1993 gushobora gufasha mu gusubiza hamwe Abarundi. Mu kubishyirya nino turi kumwe n'abatumire batatu. Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda ni umwigisha muri za kaminuza akaba n'icyegera cy'uburongoye runani rw'abigenga amizero y'Abarundi. Honorable Professeur Mwaramutse.
Mwaramutse ngongera nkaramutse n'abari ko baratwumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze.
Murakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Ambasaderi Anatoli Bacanamwo ajeje kumenyesha amakuru mu biro bikuru by'umugambwe wa nama rimwe FNL. Ambasaderi mwaramutse.
Mwaramutse Jerome ndaramukije n'abarundi n'abanyamahanga bariko baratumviriza muri kiganiro.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze kudutumira.
Murakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Sylvestre Bikorindagara yaserukiye umugambwe w'inzira guhemuka sawa nyafrodevu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse Jerome ndaramukije n'abariko baratwumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Murakoze nawe. Mu gutangura mpereye mu mugambwe w'inzira guhemuka sawa nyafrodevu. Ejo bundi ivyerekeye urubanza rw'abagirizwa abikeka ko baba baragize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye vyasubiye kuvyuka mwavyakiriye gute?
Twebwe aho tuvyumviye yego twavyakiriye uko bije. Twavyakiriye uko bije kandi tukanezerwa nuko ugo rubanza gw'urupfu rwa Melchior Ndadaye twumva yuko rukibandanya kuko twari twarihebuye kuko twarashinze imanza hanyuma zihera muri kamino muri sentare gasambura manza bambe ntahinyutse
ko uburiro mwanezerewe no kubona basubiye gufata abo bikeka ko bashobora kuba baragize uruhare.
Ntitwanegerejwe kubera ko basubiye gufatwa, twanegerejwe n'uko urubanza ruvyutse. Mugabo kandi kubera nyene turi umugambwe sahwanya tugasaba n'uko n'izindi manza z'ibyaha twavyama vyakoze bikomeye navyo nyene ubucamanza bubikurikirana.
N'urubanza ntirwari rwaciwe mu 1998.
Oya hariho ntuzenya iyunguruzwa ryagumye muri sentare ntahinyuzwa.
kuruhande
kwa kandi turiyumvira yuko kombori abaciriwe izo manza ndatari bo bonyene kuko bijya kugira urubanza rugende neza nk'ijyo by'icyaha ni byiza yuko hamenyekana na cyane cyane nabatumye icyo cyahakiba
ariko biravugwa ko inyuma yiganirwa rya president Melchior Ndadaye hari abarundi sinzi bandi baciye baganda gukwa timutinya ko bivyutse n'inzira guhemuka z'abadishikirwa zagirizwa ibyo
byo uwo bayakoze ico cyaha yokurikiranwa n'ukuri yokurikirana
abari mpandukira bari muri leta yirongoye Frode Bugiya yirongoye abayirongoye leta ya Frode
Bugiya hari nubwo wosanga atari inzira guhemuka zakoze ico cyaha ko twebwe muri sahwane muramenya yuko hari abantu hariho n'imigambwe myinshi mutari mwemereye batari bemereye kuyitoza ntawuzi iyo byavuye
ariko abagandaguwe bazira yuko Ndadaye yagandaguwe ntibazaba bagirizwa inzira guhemuka
inzira guhemuka mu bintu byica umwe arakurikirana ku gatwe kiwe mu gihe woshobora kwerekana ko ari umugambwe sahwanya watanze iyo tegeko ivyo nibindi ukurikira
mu cugo yuko icyo gishobora
oya nta kihari kwere yego cyo nari muri mu rwego rurongoye umugambwe ku gihugu nta nihungiye nk'abandi sinari nzi n'ibyo ari byo
Ambasaderi Anatoli bacanamo mu mugambwe w'abanama rimwe FNL mwumvise ibintu nk'ibi bibyutse inyuma y'imyaka 25 mu byakiye gute
mu mugambwe FNL iryo yugurugwa by'ugorubanza rw'abagandaguye president Melchior Ndadaye twabyakiye neza cyane twavuze tuti ivyo bintu byari byaratevye mugabo tukongera tukabona ko intwaro zageze zirakurikirana nta bubasha buhagije bwari bufise bujya bukurikirane urubanza nk'ubwo ubu rero tukavuga ko urwo rubanza baguguruye ubu ruzoshobora gukurikiranwa neza hanyuma bagirizwa icyo cyaha bahanwe kandi igituma byatunezereye ni uko ariho urubanza rwari rwabaye nk'uko mwayivuze mu 1998 urwo rubanza rwari ruteye isoni ukuti isoni cyane urabye gufata umusoda muto atanaba ofisiye superiere barimo ngo nibo baganda ku umukuru w'igihugu uwo batumye ntihamenye wamatumye rujya rubanga ntirwari kwemera abantu bose bari batangaye
ariko uvuze ati leta nta bubasha yari ifise ubushatse kuvuga yuko leta iyo subasha mu 2018 kandi leta itigeze ibura
oya mvuga kuva muradi cyugiye bagandagura Ndadaye amareta agera kurikiranwa ukuntu yarameze icyo gihe ntivyari gushoboka kuko benshi muri abo baciye batwara bari muri byo bona rero ntushobora kuba kwikira urubanza wewe nyene iki gihe rero niho hageze neza ko abagandaguye Ndadaye ubu la justice ihari ibakurikirana ni gihe cyiza cyane
ubude gucicumenga kuva mu 2005 naha amatora yabaye hagumye hatwara abari muri byo
oya guhera mu 2005 abatwaye ntibari muri byo mugabo bari bafise ibindi bashize imbere kugira intwaro ibanze isasagare neza ibyo twokwita priorité ibi ivyo kwikana bishye Ndadaye byari kuri programme mugo sije bari guhera ko ubu rero programme yazo irageze
arushe yari yashize imbere icyo kibazo yuko coja muri wa mugwi wo gushira abone kuri no kunywanisha barundi ku ruhande rwa FNL mubona yuko ubu uwo mugwi utanyazwe bimwe mu byo warujejwe
oya numura kwikira neza urya mugwi wo kuraba ukuri n'ukuri kururanira nta butegetsi nta bubasha ufise bwo kwikirana mwe nizo manza ico dayire bari bawushiriyeho
agushira habona ukuri ntibirimo
hariho gushira ukuri ahabona umugabo bagaca bavuga bati bashire ukuri ahabona hanyuma bari kuriranire nta bintu byo kuvuga ngo bakurikirane abagize ibyo bintu birimo
ni kuvuga yuko muri severe igisata cy'ubutungane
muri severe cyarabuze nico gituma ico iyo severe abantu benshi babona bati irafise amakenga
cyaroye
ubu je ntivyo ntera ubwoba ko kidafise ubwo burenganzira bwo gucimana kuko ubutungane buhari ubu burafise ingufu zikwiye okubikora
urakoze Professeur Ngayimpenda mwebwe mwumvise ibyo tamuri yomi abagirizwa ko babikeka kugira uruhara mu cyana rwa Amerika yo ndadena nabafasha biwe mwavyakiri gute
twebwe kambwamwe aradasirana iprona nitwigeze twanka narimwe yuko
ubucuvuga cyane badasigana iprona kandi uri mu mizero y'abarundi
eh ni mizero y'abarundi mugabo mugambwa adasigana iprona ya mizero igizwe na babiri naba FNL aywa nabadasigana eh twe rero nditwize twanka ku butungane bukora gusa dushigikiye uko ibutungane bukoze bubu butungane koko bwa kabiri butunganiriza bose ngira hanyine rero hari kintu ambassadeur avuze kinteye ubwo bacane avuze ati intumbero y'ubutungane muri civile y'ubu yarabutse mugabe igihe
ariko agize ati ntibintera ubwoba nta makenga
ye ati ubutungane burafite ingufu zikwiye icyo ni cyo nyine cyane y'ubwoba guko igihe abagiye arusha baje arusha baravuze bati kuva Burundi bwikukiye harabaye ihonya bwoko haraba nubwicanyi bw'agahomera bunwa kandi bwashikiye bose amoko yose ati rero kubera ibyo reka dusabe Conseil de Sécurité des Nations Unies ize igira umugwi uzutohoze utohoze ibyo byaha ko byabaye hanyuma ironde itanga intumbero yabo barabigize hanyuma itanze raporo bagasanga koko byarabaye hariho nababigize bari ngaha mu mwica bari nahandi leta iki isaba ishireho ubutungane mpuzamakungu niko no tribunal penal international kugira ngo ibyo byaha sentare mpuzamakungu kugira ngo ibyo byaha bihanwe kubera iki bari bavyumviye gutyo bari bavyumviye gutyo kubera ubwa mbere bwobwo ibyaha bye n'ivyo bihanwa gutyo nyine bisaba yuko amakungu akorana bwa kabiri urabona Nations Unies niyifise uburyo niyifise na n'ubuhinga kandi ni naho nibindi bihugu biheza bigafasha igihe rero umugambwe uri ku butegetsi wafata ubutegetsi ibintu byari bikimbetse uko nimba ziantwara zifata kibanza zitabishoboye nuko kumbura zari muri byinshi igituma rero ico kintu ambasaderi avuze kintu ubwo baniki none ko mu nyuma bace basusura iyo ntumbero ya mbere yuko muri komisiyo militaire ko hovamwo ubutungane ubu babwibutse gute
ubwo niyo dosiye basusura abandi bandi
abashizeho civile
urakoze Professeur Ngayimpenda ndagushimire kuba witaze kino kiganiro nibutsa yuko uri umwigisha muri za kaminuza ukaba n'icegera c'uburongoye urunani rw'abigenga amizere y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
namwakoze kuntumira nagomba kandi nshimire n'abatwumvirije
urakoze ndagushimire nawe honorable Sylvestre Bikoyindagara waserukiye umugambwe w'inzira guhemuka Sabane Frodebu wakoze kwitaba kino kiganiro
murakoze ndagushimire nawe ambassadeur Anatole Bacyanamwo usanzwe igihe kumenyesha makuru mu mugambwe w'abanama rimwe FNL wakoze igitabo kino kiganiro
naje ndashimye Jerome nadutumiye kaba nongeye no gushimira abarundi n'abanyamakuru ariko ratwumviriza n'aba professeur Ngayimpenda na honorable Bikorindagara twasangiye ikiganiro
murakoze ndagushimire nawe wahisemo kudukurikirana nibutsa ko twariko turabira hamwe ibijanye no gushira habona ukuri ku bidaba ya 93 n'inyenye zifasha kunywanisha abarundi ntimuranirwe mu banyi no mu byanyu naho butaha
arakoze Jerome Duce dusozera ko ibiganiro twari twafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda muri kano kanya mwakoze na mwebwe nshuti bakunze mariko muratwumviza muherereye irya nino na Diane Nahazwe mari kume kuri micro muhinga bw'ivyuma mu badufashije Geoffrey Mutagoma igiranije amajwi hamwe na Jean bari kume twemi twifurize kubandanya muranirwa mu banyi no mu byanyu no kugira umunsi mwiza wa gatandatu.